turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi ry'Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nawe
turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politiki ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika bice mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama ya Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sangare no munsi rero twatumiye Musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kiguriyemo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni inararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Venetro tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane turagize bwake turagize mwiriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana kino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye mukanya narimvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye.
Akaruhuko kizabukuru nyene gatangura gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho nahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana. Umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamo ishami irye babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi two gukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyane guhagarikira uwundi mugita mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakama karyuko gusenga cyane cyane mugatuza bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushiramo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi yezina bafise utuka twinshi cyanje utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushisha ni azoturusha igihagararo zewe nabanye nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze wanje honyene ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo ku mutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique, ikaze nawe, dusangire ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza mpinda baramutse. Mwerewe wa Zambia mwa mkuru wa Rusaka.
Akabazo kawa
akabazo ahuko na nungo ka akabazo ahuko na chanka hanini na angi chiu mbiro chanyi chitetelezo change chiu mbiro change changi chitetelezo change kute nungo igihugu cyangwa kugira kibusabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nawe tuwatukungurana ibitekerezo nk'uko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiherekana na wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose kandi ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules, nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwizi yuma ko baragerageza kumva ko Jure bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi byo bigihanze u Burundi, mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo n'ikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari?
Kuvuga hanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzirikariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo ni kuri yo kugenda gutora mwene wacu cyangwa mubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri ya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yo baramaca kubiye ya moko kubwanje ayo macakuri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata badutekereye nuko bida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twaramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye kanye dufatiye ku ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko bara habonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mu bivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nkico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari ku mubanyi kuko nyine ari umubanyi azi neza icyo nanjye mbakeneye nkuko nanjye mba nzicakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo two dufise nicyo gituma rero n'icyo coheza kikoroshwa ego vyabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama
murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze
uherehega Olivier
ndewe merereye mu Kinyinya
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
I Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Banje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba.
Ego.
Ikibazo cyanje kimwe gihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana ati mbe koko gwiki? Ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujeze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura ikumvikana
ubwo ntiyaheje gutanga impanuro ga Olivier Musubiza inyuma reka ndagutse
kubivuga
yego aruheje kubivuga
nari mbereje kubivuga nibwira yuko ikiganiro cyiza coje hagati yabo badutwara ati Rwanda n'abi Burundi nte ndumva yuko twoshobora gushika ku nyinshi nziza kunyisha nziza ego muri kahise turashobora kuba twara twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma niyumvira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo bavuye u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kuko abakwiza gusumba
Musenyeri muvuze ivy'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mu kivuga ku ikice munzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo
ukuri impunzi ariyo yose uri yagiye hirya y'ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ayo Mahama narababonye nuko aho zanduta za mkabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza ba biyumvira ngo ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari ku baratwara egome aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambi wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo zindi vyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi cyanke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene igikoko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukurwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibi byararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewele nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nk'2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi
murakoze cyane ku nyishu zanyu turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana
nigakwavuga cyane ijwi rya Amerika yakwavugishaga mu Rwanda
ikibazo ngira ngo mbaze musenyeri ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ese kiliziya gatolika hamwe n'abepiskopi ba gatolika ko bagaragara akenshi banenga ibyemezo amaleta amwe n'amwe yo ku isi aba yagiye afata kiliziya gatolika ikagaragara inenga ibyo byemezo ese ifite uburenganzira bungana gute
urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
uburenganzira
muduge ku ijambo musenyeri
uburenganzira twebwe ekleziya gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe kimwe turimo ngo tubakebure si uko tubarusha ubwenge oyaye si uko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko badakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe uburenganzira dufise si n'ubwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo na wewe gakwavu ushoboye gukurikiza ni rya teka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe twebwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega ahandi mugabo twifashe buto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ivyo ariko aragira twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo ekleziya gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose
urakoze imbere yuko muca mwishura kuri
kegekano zindi nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimirije
murakoze cyane hanyuma gamusenyeri sinzi ko murabyumva hari n'abaca bagira ko bavuga ngo murivanga muri politike mvuzemo ni ekleziya katolika muri rusange umugambi uri ku butegetsi mu Burundi murabyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira ababwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwo mu vyerekeye kugarura intama z'Imana
nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikindi cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza. Na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None Umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tumume. Ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier ikaze ku ijuru rya Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze boshe, ndabahaye mwiriwe kandi ndahayimiwe cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sindaguteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere shima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga, ibyo turazikurikira cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise irya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukamwe ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu gusevera.
Urakoze cyane Didier, ubwire umunsi mwiza. Musenyeri Simoni Ntamwana, akabazo ka Didier, gukorana kwa severa n'umuryango wanyu w'abihebeye Imana uvanzemo abapatiri afurera n'ababikira kugarukira he, kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'Umukama Yezu Kristu, nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cyifuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike, urabumva badutwara n'abandi babatanze imbere, kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha. Niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana, zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri nukure kuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira no kugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uhezeje kumenya ibyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwavyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ivyo vyabaye bitabaye gusa kuri kubahutu canke kubatutsi bonyene ukwabo jyogiye kuraba nabonye ibyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye Bujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wacu uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri igihonyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe aba abuzuriza amahana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka uya ntirinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga inyene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikengo cha 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacaka indi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
jewe n'ukuri sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira 3 n'icyubahiro no kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nicyo gituma rero n'uno munsi kubwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko n'uno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato keza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho gidahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshuka imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhede kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca miza mpunzi nabihebe imana nakahe
emuje mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyo bya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama ya episkopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane mu kuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose
murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru
murakoze
ego akarino ngaha rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega abiri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahaze nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ibyumviro abatwandike kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya n'amatelefoni yagera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza bwisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tuyifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mitre ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.